imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 ibice bitatu na radio Inshuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru uzo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cyo munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamusana bariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge ku bijyanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya baratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari cyagutangaje?
Umuntu arazi ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo tumugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kitaba iki kiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje. Nibyo umuntu arazi ingene iganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United. Urazi iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika ku kibanza cya gatatu. Nicyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze, Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 2019 ndibaza murankosora itatsindiye championa y'Ubwongereza. Nicyo cyacatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera mugwe ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imibi ya mbere mu karere k'Iburaya. Ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995. Nicyo cyacatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara ni uko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko imigwi myinshi yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko urabye nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinnyi bazimbye ariko umugwi nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinnyi babayabaye nta bakinnyi bazimbye. Uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badazi bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze ukuwagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wabicakure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none nabyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza Barance Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukana izo nguvu
Icho ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri canke itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero caranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi wari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga n'umugwi uje guhangana n'iyindi bikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinnyi atamuntu yibaza yuko bumvamwo bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyari cya Champions League cyari cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinnyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Uburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye urabye abakinnyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari wawutwaho mu gice cya Amerika cyo y'urushana mu kwa 2022 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinnyi ivyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City uboneka yuko udakinisha n'abakinnyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League biraboneka yuko abakinnyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ibyo rero biratuma abakinnyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu arazwi ingene igano ryo mu Bwongereza ryakinwe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhakarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko nabyo byatumye no mu higanwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu aravye umumenyereza bafise Pep Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pep Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamwo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pep Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ibya fair play finance byabakoze ko naho umuntu bahavuye bakezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinnyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
urabye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mbona ariyo yari kwiye kuba muri ibyo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma na bivuze mu ntango ubugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko urazi ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugasaba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi naco gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe n'ikimigwe Leicester City uri mu mugwi wari umeze neza imbere ya corona ya covid 19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera ingingo nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite n'uburenganzira bwo kujya gukina ingingo z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwinana ntawuntu arabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwi Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urinana tawurarwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwara n'igikombe cya FA Cup kitoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine ujya ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya covid 19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwakuza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa championnat y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
championnat y'u Faransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya covid 19 cyugarije isi yose ariko iryo higanwa ryo mu gihugu cy'u Faransa rya Ligue 1 ndibaza yuko ubwo Paris Saint Germain usa n'uwaryifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufite amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino 27 ndibaza yuko icyo higanwa ntacyo twarivuga ko kiriye kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi naco navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa Liverpool wa Paris Saint Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kindi biraboneka yuko iyo migwi yahavuye icishije ingufu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi ferekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin mu Butaliyano ukarenga nawo bakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatuma na Paris Saint Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko bitangujwe ko mugwa Bayern nawo ucutahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mu Bayern Munich turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe cy'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championa y'u Budagi wo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwikiranya utsinda iyo championa no kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahirwe yo kwama watsinze championa imyaka myinshi yikurikiranye
wa Bayern Munich n'umugwi n'ubwo yuko icamera utunganijwe neza ikindi nacho n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cyo Budage kandi urabona yuko aba bahasponsor ntibigera bahinduka bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi ubwo nako bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane bakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura bakiri bato kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi igihe rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Munich uba uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'u Budage aho rero nibaze yuko icyo novuga kuri iryo shyikanwa ryo mu gihugu cy'Ubudage rya Bundesliga nibaze yuko nahonyeye hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije nibaze yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain mu Bwongereza niho gushika ubu ikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yabigwanira ibikombe naho ubu iri kwiraduga ikaba bw'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri kucao zechitwa top four ariko rero nibaze yuko mu Budage nabonye ne Bayern Munich iza kwisonga kuko urabye ubudasa rwa buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Munich yamiri kwisonga muri iyo igano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikintu cya tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budage bashoboye kubitwara
nibyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season n'abantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
ekwito mureka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe ingino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma ikindi nacyo turabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiraje nk'umumenyereza Francis yari umumenyereza kajya kabiri kuri urya mu Nyakwasi yabirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe umugwi ntiwige gutsindwa na rimwe ibyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina ingino mirongo irindwi na rumwe udatsinzwe urukino na rumwe ni igitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri za nkino tugaruka ko mu kanya utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi ibyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyu mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budage
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi wi Juventus ariho nawo wama watsinze championa maze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cya kimigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemo neza mu Butaliyano nsubire mbaze ico kibazo byabyerekana ko championa mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi imigwi igeregeza kuyi kura muri cyo kibanza umugwi uriko usa n'uwitunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracyari mushasha n'umumenyereza aracyari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ye gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo
cyambere nibaze yuko ari bya bitwa ariko turavuga no mu yandi mashikanwa uburyo Juventus akeneye ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano hanyuma ikindi nacyo gishakiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashikanwa atatu ya mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubundi yaboneka yuko higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanga urabona akaranga gukima ku mupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini bigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano urabona sabakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'u Butaliyano bajya gukina mu bindi bihugu bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa mu Butaliyano ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bana bakize n'indoto zo gukinira ikigo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu wa nawe nijoro yatije kire uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazinze no kugura abakinnyi bahembwa menshi nibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira mugwi wa Juventus nibaza yuko nabyo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwa kitotiye wabuze kuri igikombe kuko gushika ibiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi wa kabiri hanyuma umugwa wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangije uri mu kibanza cya gatatu icyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mu gihugu cy'u Butaliyano ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyere yuko yamiza ku isonga ngaho mu Italiano, kimi nga AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, hiko, habu yu mwaka. Buri iyo migu ya AS Roma ya Milan AC ya Napoli, nape tanuma wake mu migu ine yambe. Ugasa mjivanza vyabo, itwawe niyo migu no boga yuko, iyo kuya gira geza yi, yo ngeri ngufu kukirabe yuko, yo kura, jirajide tihe, mukimana chambere, imatemo imyaka, itarimike yi kulikirani. Ite vero, ndi bada yuko, umuna gira geje kurawa, inge yu higanuwa ritunga nije, nityo, yuburyo niko buguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kinnyi nubwo yuko babuze menshi Cristiano Ronaldo akinira Juventus de Turin kandi ni nawe yinjije ibitsindo byinshi muri uwo mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi ashaka kuramenyereza ariko araba mubashije aza mu bakinnyi binjije ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri champion nayo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cha championnat muri iyi season naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Uburayi yavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo championnat uko byagenze championnat yo muri Espagne
Shafia mu gihugu cya Espagne ya La Liga ndibaza yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hamara guhangana kw'imigwi ibiri imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ivyo rero ni vya bindi nyene hose ubu usanga uburyo butuma ibigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma buzi ndee mu bituma ibigwi itsinda ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijajara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid ya kini hino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukundi ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'ibigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi kiretse yuko nk'umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniye
harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya championnat kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
kuri jewe nacyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahigano cy'igana cyo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu arabye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City uratwari watsinze Real Madrid mu kino wa mbere wa weekend final hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza zimeze Zidane yari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yaje kwisonga indi zitaringi hanyuma ndibaza yuko umuntu avuze ukubonye yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine biraboneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko gukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yahenze nibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe n'ibyo yari afite intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishyika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje nacyo nyine nibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo mashampiyona nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agacatangura buno nyene season zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana nima ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura season shasha ariho bagiheza naho bo bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ego ibyo birumvikana urabona yuko hari igihugu ubunyani irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo iri kwiragerageza kwiyubaka gushasha icyo gitwa nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanjye imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu iri kwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona abatariko baranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera ko mbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID-19 ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe twari twiteze yuko yabiza kwisonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu David Derek Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyeshamakuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi ico gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyo nyine sinzi ko twakitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka urazi ko twari tumenyere yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko ingero ubu byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nibyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu ngiro z'igice cya kane gishyushye hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru basabye yuko icyo nkino cyo kuva muri weekend yo finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategekanya turaba yuko kuva mu biro z'igice cy'umunani gishyiri cyanyuma bonza barakina kujya bakinye izinkino ziherutse kurangira. Hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ibaze uko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri ino higanwa n'iyindi yigenza nabi. Navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye. Kumbure Lyon na Paris Saint Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose wo kwitegura. Mu Budage nabo basanzwe bafite imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa, mu Budage siko bimeze. Hanyuma kandi higanwa ryabo niryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyine ryatumye higanwa ryabo rirangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu higanwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashyitse yuko ari heza. Bayern Dominic yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishyiri cyanyuma, ntibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa ibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza ibaza yuko aruriye gutahukana igikombe uwo nawe ni Bayern Dominic, wavuga yuko utari ubikwije nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona ibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje? Nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahirwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uryabye nk'uko ndetse kenshi bakunda guharura ubukomezi bw'umugwi baragiye ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka ka yose iyo mugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahirwe ku tawukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cya cy'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma. Barcelona yondo yakorewe sinkono kwita yici rya kurambi yandagazwe n'umugwi wa Bayern Dominic bintu ngira gushika uno munsi atawutahura ingene byagenze, ariko byarabaye. Warenze igice cya kane gishyiri cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze yuko ari mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon. Ntibaze yuko ije nacyo nyine mu bitangaza byabonetse muri izi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu higanwa ubundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhabwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City icyo byaratangaje abakiri bake, nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu higanwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye nk'ibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Bufaransa. Hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudagi nawe nyine wigenjeje neza mu kugarukira mu nshuro z'igice cya kabiri gishyira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain urabye nyine wiyubatse, urabye agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa
naho ku bahora bibaza ko championa y'Ubufaransa ari championa y'umugumwe ari Paris Saint-Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo championa itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishyitse mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo cy'ingufu zayo kibonekera. Abavuga ko championa yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko championa y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri.
Ibyo ni bade yuko ariko biri kuko ihiganwa ryo mu byo gucunga Faransa naho bamwe babifata nkuko ari igamba ibaye abanje ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu byo gucunga Faransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose les 5 grands championnats majeurs ni ibyo ubwo rero urumva yuko atahubuga yuko iyo higanwa ari ryoroshe kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuri rya mbere iyo bari ibya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora bakinesha igihugu cy'Ubufaransa imigwi ka yose igurira abakinnyi bazinze mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakibato yaba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe n'umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye ubu wa Manchester United mu kwitwara neza mu gihugu Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba aba n'abandi bakinnyi bariko baja mu gihugu cya Espagne naba Dembele umwe mu bakinnyi bakiri bato bagurwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamuro
ntabuciriyemwo n'ivyo nkumbi migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais ama equipe yo hanze agurira abo bakinnyi nk'ubu umukinnyi wo muri Olympique Lyonnais war nimba narivuze neza iryo zina n'umukinnyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose irikira rondera kubera n'umukinnyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinnyi rwose kuko twabwo umukinnyi akinye neza mu igaryo mu Faransa ubunyanijeriya yitwa Osine ubu yamaze kugwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura bakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amafu ko ari tuta y'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademiye amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinnyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinnyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none rero uko ariko ari igenzi yaba ba Tolisso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwara ibikombe baciye bavuye kuciye mu higanwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi ujya hejuru y'igindi cyane ariko turaba n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille yacakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ivyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibesha ahubwo turashobora kuryoza isano riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro c'abakinnyi bakinayo caduze
nivyo ariko uravuga ngo uwo mukinnyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri akademi muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinnyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu ko ageze kuri urwo rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ije biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaze yuko mu gitegiri cyane mu mubare w'abakinnyi gushika no munsi ba Dominique ishobora kwikura uwo mukinnyi harimo nibyo n'umukinnyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Persice ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rero ibyo yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kings Roy Coman asubiriye ba Frank Ribery cyane ba Ian Robben ibaza yuko utoba wijeje na gatoyi kuko n'umukinyiza umwe mu bakinyi ibaza yuko mu minsi iza ibigusohora amafaranga menshi cyane ishobora kujya gutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich uwo mubaha kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane harimo gutanze ayabona
nk'uko bivuze kuba mu gice cya nyuma kigana by'imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yari azi ko Kingsley Coman ari we yari yagiye gutangura byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kurabana niwe yije igitsindo n'umutwe
cyo kubijyanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain n'icyo atari gitangaza abatari bake twari twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukinnyi umwe ku giti cyiwe n'icyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba ikigiri cy'abakinnyi Bayern Munich nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranyije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar niwe bakinnyi mu gwa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri miliyoni zirenga amajana ane z'amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugashyura aba n'agaciro k'abakinnyi mu gwa Bayern Munich ukinisha ucuna yo kwari ubudasa bunini burya amafaranga aratanga byose amafaranga aratanga insinzi kujya atanatanga n'ubuzima ndibaza yuko wa Bayern Munich ari mu gihe utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich mu gihe mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turaba n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80% biraboneka yuko uwo mukinnyi atakibanga gifite muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka hanyuma ukashura aba basubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batanguye ariko muri Bayern Dominique kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojyamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashyitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo ndibaza yuko akwako ntibavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko umugwe wa Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwe
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
icyo cya discipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose umugwi yose udashoboye gushyira discipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain ariko uravuga ko umugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mu gwi Paris Saint-Germain byari bibaye ijyambere rushika mu gice cya nyuma cy'igama ry'imigwi y'abayambere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashyize mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushyire imbere batsinde icyo gikombe n'ikihe bikubwira ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezo akwirikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cy'anyuma ubiritegeze
nibyo ico guze nico hawo bakinyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere mu buhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi wari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko arabakiye gushobora umunsi ari Saint Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategerezwa gukora nibyo ubiraje nko muri Bayern usanga ni ekipe ni n'umugwi abyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unyenyeri kuko urabona ko muri Bayern abakinyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose ubumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonyene muri kino kino za nyuma byavuye bya anaho bafasha abandi bakigutsinda bashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko bayendo umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nicyo bishobora kuba gushika uno munsi muri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutanga gutakaza Lionel Messi mu gihe ubwi bose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
ndashaka kuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finali fungure tugendere turabije mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushikaho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe n'uko ibintu biriko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma akahaguma mubaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mu gwi Barcelona ko agiye ubu atankeka nicyo coba gitumye muri iki gihe ariho afata iyo ngingo kwimbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icyambere nta mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa imigwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu nkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito yo mu bihugu bimwe bidateye mu gihe umupira w'amaguru birashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend final card na n'icyambere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nicyo byacumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye amahirwe ya nyuma umugwi ugacutse mu bitsindo umunani urabona yuko ni uwa mbere yavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire mundeke nari nigire ngira kuva ibyo kuva izo nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaza yuko inkuru nibaza yuko ari inkuru na Google hajya barondera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo masaha ya saa mbiri na saa tatu zigira mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ivyo rero nibaza yuko bishobora guhindura umugwi wa FC Barcelona ku vejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko nibyo binini navuze kubakira umugwi kumukinyi we canke ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi. Ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibarayiguje kubona nabo umukinyi wa Messi agiye kuva muri FC Barcelona, kuko ntibaboni ubundi aje gusubirira, ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukina udafite Lionel Messi, kuko uravye muri iyi myaka inovuga itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukinyi Lionel Messi mu kibuga ibice 75% utegerezwa gutsinda. Cawibaze uwo mukinyi avuye
none uba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa. Hari abavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasanga uko, ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda, naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo. Kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi, hari n'abavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce, ashobora kwirukanisha abakinyi, ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda. Hari n'abavuga nk'ubu ko atobafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann, acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona. Abavuga gucyo bavuga busema nivyo canke barakavya
ibyo nibaza ko ari byo kajya ari umukinnyi amara imyaka muri ekipe ugasanga asigaye afatwa nk'akamana muri iyo ekipe. Barakubwira tuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuva bakinyi bamwe bakomeye uwo mugwi wari ufise batanguye kumvamwo ba Xavi ba Iniesta iyo ni Messi yari yasigaye afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwi. Umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza, hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza, hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina, hanyuma ari umukinyi batigeze biyumvanamo uwo mukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo, kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyangwa mushire ku ntebe ntatangure. Hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa. Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga, ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann ahira iragikore agushyira itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi. Ubwo nyine uzabona ariko arabamumenyereza kumbura amubwiye ati kuramo, ariko baba umumenyereza Coman arage ashyitse afata abakinnyi bamwe bamwe ababwira yuko atakibanza bafite muri ekipe ya FC Barcelona. Aho rero uwa mbere yirukanye Suarez, Lionel Messi ati ey umugenzi wanjye mu butwari zinde zosubira guha imipira ninde zosubira kumva imipira nk'iyo Suarez yahorama, aho rero akabona yuko kamubanye. Aba abakinnyi bamwe bamwe bari bakuze mu myaka bimwe, bamwe bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal, nivyo muri ino zino ngiro za nyuma yaragerageje kubafasha, ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda. Ariko umumenyereza yavuze ati genda. Ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda, nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona, birangire twubake ekipe FC Barcelona nshyashya. Ibyo rero Messi igihe byamunegereje.
Ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo, ko umuyobozi ajejwe iby'inkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya ari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza agaguma. Uwo muyobozi ajejwe iby'inkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi. Si yamakosa mwariko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza
kuko umugwi wa FC Barcelona umugwi twokwita nk'uw'abanyagihugu, si umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama dufashe itingingo hanyuma ibintu bihinduke. Nk'ubu birahavugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwi wa FC Barcelona, ibintu birimwo induru uwo mengo ni vya bibazo n'iy'amatora ajayini vya politiki. Hanyuma ikindi naco eco yaravugwa ati ugwe na gashapu, ariko tumenye ko atariryambere umukinyi Lionel Messi yaratanguye urabona yuko mugwa FC Barcelona uri mu marembera mu nyuma avuga ati jewe nsigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kwiyitsa mochiri tunga kuta jeongo chasi zirai se pasron ijeram dia se sumo biji huko imere ijeram se kongira masi zirano wao wa se pasron ai kure kume la kwenye wuyo mubi Bartolomeo yari la mugiza akamana wuri ekip wewe ya kumabukiri ni makura tio ya Lionel Messi tuwala vira angije azora angiliza kariere yiwe nga mburi FC Barcelona aliko mukini amate kwa na musinya kongereza masenzera no mubi asika jumla akumwe ni badeli uko hawari kivu kitagenda neti hayuma upuni mfane ya jana musingu vikindu unani umara marigwe ukura aho ni badeli uko na wenye ne atahira usema arabona yu ko FC Barcelona atacho ichuba kieko wewe kandi arashia kene yuko jifina jio imazini ya kaitalimike lini hinduru kuhisi atashaka yuko itakara unawe abuja ji ndawana kwa talijeta ikando nere rahandi nibaza yuko umwanyo leo ose tuwashowa kumba vishu hinduka buruwa mguwa FC Barcelona kuko vyakubwa yuko Lionel Messi ashura kuandanya ule FC Barcelona mugihe presida ali unye otangimeo ali kurelo ya mazekweme wa chese yuko uwa mpresida Bartolomeo ahabu machange ambaho Lionel Messi na wene ya abuze yuko ategezwa kugenu
naone kubarorelezi ya wakunzi umugwi Barcelona ngo waliko alerekana gashavu gakomeye ishavu walita kurinde
ishako hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri equipe cyane muri vestiaire ya equipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya kugisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kuga nda kuga ukabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politike ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangana wa baguma mwirekano biyamiriza igenda y'uwo mukinyi n'ene sina cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufite ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa rejo nzineza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyo mukinyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvuga yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kuguha karibu naho hari n'ibindi bigwi biri kuyamurondera.
Mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya amashampiyona twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramwe ibintu bishatsa n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramwo amajwi y'abarorerezi n'ahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho ikiza iharuro by'abafisi ico kiza nimba kiza bakiko kigabanuka bashobora kurekura ya abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanize gutyo bisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange.
Ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cya COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amuhino zimwe zimwe batanguye kureka abarorerezi ngahe buraya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru i Buraya yeza yamaze gutangaza icyese yuko ko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominic watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League mu rukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera ibihumbi 200 bemerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo kino z'umupira w'amaguru zi kigiye gutangura mu bisi ya vuba kuko ahubwo mbere zabaje gutangura kuko ingino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubuziriko zirakimwa muri ino minsi.
Twabashimiye cyane yari umu utumire wacu Steve Derek Ndizeye umenyesha makuru akurikiranira hafi Derek ingino akaba aherutse no kugurura iradio yiwe mu gihugu cy'u Sweden aho aba wasuruka twibutsa izina ry'iyo radio ko bari ko batukurikirana
ni radio Africa for Hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufite n'ikiganiro kidasanzwe cy'ingino gikundwa cyane cyitwa Africa Sport for Hope ingino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'ingino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika.
Hamwe bo bashaka nko kubakurikirana bakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 n'ibicyenda cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibicyenda aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derek Ndizeye umenyesha makuru akurikiranira hafi zerekeye ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'u Sweden.